Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Takize mwaramutse Diane yagezweho hirya no hino ku isi harabandanya havugwa intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze jo kumusubimana ko yiteguye kuganira na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko akagabisha ko mu gihe atamwumvikano woboneka bishobora kuganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Perezida Zelensky yabwiye televiziyo muri Amerika CNN ejo kumusubimana ko yibaza ko hatabaye ibiganiro intambara itazigera ihagarara, asaba ibiganiro vy'amahoro n'Uburusiya bigarukana ubutaka bwose bw'igihugu hamwe n'ubutungane ku gihugu ciwe. Urongoye intumwa z'Uburusiya mu biganiro na Ukraine nawe yavuze mu minsi heze ko impande zose ziriko ziragana kukumvikana ku kibazo cyateye imbarutso y'iyi ntambara cy'uko Ukraine ihagarika ivyo gusaba kwinjira muri OTAN, isaba kandi no kutagira aho ibogamiye. Ni mu gihe mu gisagara cya Mariupol kiri mu minwe ya Burusiya, ishuri ry'imyuga ryari ryahungiyemo abantu hafi 400 ryatewe n'igisirikare cy'Uburusiya. Umukuru w'icyo gisagara yavuze cyo ku munsi w'Imana kuri iryo shuri ryasambuwe n'icyo gitero, ariko amakuru yabo bara hasize ubuzima n'abarokotse ntazwi. Uburusiya bwavuze ku munsi wa gatandatu ko misile zabwo z'ubuhinga buhanitse zasambuye ububiko bwo mu kuzimu bw'amamisile n'amasasu ya Ukraine ku munsi wa gatanu mu ntara ya Ivano-Frankivsk biri mu burengero bwa Ukraine. Amatororokanizo y'amakuru y'Uburusiya yavuze ko bwari ubwa mbere ibyo bigwanisho bihanitse bikoreshwa muri Ukraine kuva intambara itangura ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri kurangiye. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, abasirikare 14 bo mu ikambi ya Drakpa yegeranirijwemo abateshejwe izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Congo barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ishiramwe ritabara imbabare muri Congo Croix Rouge ryatangaje aya makuru rivuga ko mu bishwe harimwo n'abana indwi hari n'ufise imyaka ibiri. Abakomerekeye muri ubwo bwicanyi ni batanu. Croix Rouge ya Congo yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko bishwe ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bicishijwe imipanga. Umwe mu bategetsi b'akarere ka Ituri kabiriye mu bwo bwicanyi avuga ko abarwanyi ba Kodeko barwanira inyungu z'ubwoko bw'abalendu bakunze gukoresha imipanga kugira ntibumvikanishe ibyo bariko barakora kugira ngo ntibateshwe muri ubwo bubisha bwabo. Ahandi havugwa ubwicanyi ni muri Burkina Faso, aha abasirikare 12 bishwe ku munsi w'Imana mu buseruko bw'ico gihugu n'abakekwa kuba abajihadiste nk'uko byavuzwe n'amakuru ava mu bajejwe umutekano. Igitero kigize gatandatu kibaye muri ico gihugu mu minsi 10. Amakuru ava mu bajejwe umutekano avuga ko ico gitero cyabereye mu micungararo yahitwa Natia Buani. Nigitigiri cy'ifata kibanza cy'abishwe ni 12. Aya makuru avuga kandi ko abo basirikare bari mu bikorwa byo gukizura akarere igihe bagwa mu byara by'abajihadiste, kandi ko n'abatari bake mu bateye abo abajihadiste nyene bishwe. Muri rusangi abasivile 23 hamwe n'abapolisi 25 nibo bishwe mu minsi 10 heze. Burkina Faso iriko irahangana n'ibitero by'abajihadiste kuva mu 2015 abantu barenga 2,000 hamwe n'abashika 1,170,000 bahunze nk'uko ibiharuro byatorokanijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP bibigaragaza. Muri Afrika kandi ni muri Central Africa, imihari itavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze jo kumunsi w'Imana ko bataja mu biganiro vya politiki biterekanijwe gutangura kuri wa mbere kuko ngo imihari igwana y'abaroberi yabikumiriwemo. Centrafrika yinjiye mu ntambara hagati y'abenegihugu kuva mu 2013, ariko Perezida Faustin Archange Touadéra ku munsi wa kabiri w'indwi iheze yasabye ibiganiro byo gusubiza hamwe abonsi rimwe, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe batashatse batafashe ibigwanisho bo basaba ko n'abaroberi bahabwa intebe kuri iyo meza y'ibiganiro. Umuvugizi wa Perezida Albert Yaloke Mokpeme yavuze ko atakibuza ibi biganiro ko bitangura kuri wa mbere nk'uko byategekanijwe, no mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bato vyitaba. Muri Afrika kandi ni muri Mali, intumwa ishyirahamwe CEDEAO mu biganiro muri icyo gihugu wigeze kuba ari Perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan yavuze yavuye muri Mali ejo ku Imana ataronse itariki y'amatora azosubiza icyo gihugu ku butegetsi burongoye n'abasivile. Jonathan inyuma y'urugendo rwiwe rw'iminsi ibiri yavuze ko gutunganya amatora mu myaka itanu nk'uko abasirikare babisabye ubwa mbere ari kiringo kirekire kitokwemegwa na CEDEAO. Umwe mu bari kumwe nawe yavuze ko urugendo rwabo ibamako rwarangiye atakivuyemo, kandi nabo muri leta ya Mali begereye ivyo biganiro babivuze uko nyene. Ibi ni mu gihe Mali ikiri mu bihano by'ubutunzi yafatiwe na CEDEAO kuva mu kwezi kw'11 umwaka uheze wa 2021. Mu rwandiko rwabonywe n'itorokanzi ry'amakuru y'Abafaransa AFP, komite y'ubuhinga ya CEDEAO yari yasabye ko hatunganywa amatora mu mezi ari hagati ya 12 na 16 akazuhagarikirwa na komisiyo igenga y'amatora.
Alize Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza haya nayandi. Nibutse abakunzi b'ijuri ya Amerika ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mu gihugu cy'u Burundi, ingingo ibuza ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu birimwo amakinga, amapikipiki na tukutuku gushika mu bibanza bitandukanye vyo mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura itangura kuja mu ngiro uno munsi kwa mbere.
Ankuba abana ndabigisha ndayakuye muri mwuga wiwanje. Nkubu ndimo ndaraba simbo ningene bagiye kuzosura kuja ku ishuri.
Je nkaje mu boss ambwe yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirije. Umva ni ngiye ikaze cyane.
Aba ni bamwe mu bakorera akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amakinga tukutuku n'amapikipiki Bujumbura mu Burundi. Muri make kandi mu Rwanda ibinogo bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bibandanya guhitana ubuzima bw'abanyagihugu. Turabigaruka ako hagataho hapo nshasha ya ONU yerekana ko umugabane wa Afrika n'ubu huri imbere mu migabane abanyagihugu babayeho batishimye. Izi nkuru zose turazigaruka ko handi hato. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Uno munsi kuwa mbere niho ingingo ibuza taxi moto tukutuku n'amakinga gushika mu bice bimwe bimwe by'igisagara cha Bujumbura mu Burundi itangura gushirwa mu ngiro. Bamwe mu bakorera mu bice byagizwe umuziro bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira. Inkuru irambuye n'umenyesha amakuru wacu i Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini cy'igisagara cha Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mu ndwi heze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri mere ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara cha Bujumbura.
Uwo hirahira ngo ategura ibicanke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro bagira ngo bimenyeshe yuko bajya nyina bibwira n'abagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogatere bakazi.
Ibi ni byabari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara cha Bujumbura, bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe na mujana mu Nyakabiga, ubundi nka mujana mu Buyenzi, ubundi nka mujana za Kigobe, abanyeshure bane bose rasio fise umugore nsaba na muhira
nkuba abana ndabigisha ndayakuye muri mwuga wiwanje nkubu undimo ndarabasembo ningene bagiye kuzosura kuja kwishura yabani forome nta hane ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene katagisivero hariyo ndabona nkubu no gusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
cyenka je mu boss ambwiye uko umunsi nyene nzora ndayimushikirije umva ninge nyikaze cyane
kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyegwa cyane n'abakorera muri iki gisagara cha Bujumbura barimwe baje kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure aba nabo bakaba babwijwe ya Amerika kubukene bugiye kwiyongera kuko namikoro yabo yarasanzwe ari make
iyi nkota ntaje yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera mabisi kuja mu mabisi cucegwa kurindira ko mabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye
cyane hora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku shuri rero gari uburyo bubangutse cyane mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yarizimbutse ugasanga ubuzima buroroshe nimba tukutuku nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri cyangwa batatu ugasanga ubuzima buroroshe ubu rero ntibigiye koroha na gatoya kuri ni ingingo ije kutubohera amaboko mu mugongo
Mu misi heze imbere y'uko umushikiranganje ndira ko buca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mwibarabara mu gihe babuzeho bashikiririza ibibabakiye
Ntabwo nze ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cyuko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwe n'igihugu cyari ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi duteza gutorera umuti
Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'u Burundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara cha Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'u Burundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose
no saba leta yuko iyo ngingo bo barabukene turimwo bakarana uko n'ubuzizo cha kugenda nabi leta rero nibirabe baganze babangire ku ino ngingo twegabe n'igihugu natwe tumeregwe neza
cy'ukuri niro twasaba leta kugira ngo birabe neza
Mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashirahamwe Oricome na Parisem rivuga ko tukutuku, taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri zo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku, moto na makinga yunguruza abantu bizo babikorera ku nkengera z'igisagara cha Bujumbura gusa mu gihe ingingo yafashwe yoramuka idahinduwe Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
Tiarive urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho mu karere ka Kamonyi havugwa ibinogo bicukurwamwo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bibandanya gutwara ubuzima bw'abanyagihugu akarere ka Kamonyi kemeza ko mu bufatanye n'abandi bafatanya bikorwa bagiye gukemura iki kibazo Eric Bagira ubusa adufite inkuru irambuye
Filimwe si kabiri humvikana ibibazo by'abahitanwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Kamonyi abo akenshi nababa bacukura mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko abakuriye akarere bakunze kubisobanura akarere ka Kamonyi kavuga ko kugeza ubu kabarura ibyanya bine bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ibyo ni nabyo bikunze guhitana ubuzima bw'abaturage baba bari muri ibyo bikorwa akarere ka Kamonyi kemeza ko nyuma yo kubona no gusesengura mu buryo bw'imbitse uburemere bw'iki kibazo gafatanije n'abandi bafatanyabikorwa bari kugishakira umuti uyu ni Bwana Silver nahaye uyobora akarere ka Kamonyi
aho tugeze uyu munsi hamwe n'ibiganiro dukomeje kugirana n'ikigo kibishinzwe gifite ubucukuzi mu nshingano turateganya ko ibirombe bigomba guhabwa ababikoreramo bakabyicungira ndibwira ko cyo nitukigeraho kizaba gikemuye ikibazo kuko n'ubundi aho duhura n'ibibazo naho ngaho atarimo abahakorera izo nzego zose rero abo bose bari mu icyo gikorwa tugenda tuganira tugira ngo turebe uko icyo kibazo cyagenda gikemuka twakomeza kugira abantu bagenda basiga ubuzima hariya mu birombe
izina bahebyi n'akabyiniriro baha bashyirwa mu majwi ko bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko abo nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta n'inzego z'umutekano ziba zibahiga bukware ari nako bacenga cengana nazo Icyakora mu biro mbijwi rya Amerika yasuye abacukuzi twahasanze batubwiye ko abahebyi batakibaho nk'abacukuzi bakora muri koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ko wemika mu murenge wa Kayenzi ku Kamonyi.
Barashitse nabo gikorera ntago bakibaho, babitaga abahebyi ariko barabakurikirana bakabakuramo nta hantu bagikorera. Abahebyi ntago bagikora, ni burundu ntago bagikora gusa, baramufunga bakamukatira.
Bigenze gute?
Iyo bamufashe hari mu guheba nk'imvura yaguye.
Uganiriye n'abakora mu birombe bacukuramo amabuye y'agaciro byumvikana ko ari bwo buzima kandi bubatunze umunsi ku wundi. N'umurimo bigaragara ko wiganjemo abagabo kuruta abagore. Mu bagore bake babashije kuwisukira harimo Sandrine yakujije ukora muri koperative Kowemika.
Kazi kameze neza, turagakora kandi umushahara wacu tubona neza. Uguhaye akazi akaguhemba neza, mu by'ukuri aba yaguhaye byose. Nubwo wenda uri kubona dusagurutya nyine aka nakazi kacu, nyuma y'aka kazi duhuye wabona koko turi abantu bakora muri kampani Kwemika, ukabona ko dusabanutse.
Niyo mibereho yacu
gute
niko kazi nyine dukora kadutunze.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abiswa abahebyi cyangwa se abandi bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe baryemerera ko babikora. Gusa makuru aremeza ko Irukoma hari umugabo waguye mu birombe kuva mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize 2021 na n'ubu. Uyu baba bo mu muryango we ndetse n'abategetsi barashakishije baramuheba. Bwana na hayo uyobora karere ka Kamonyi akavuga ko ntako batagize bamushaka, akwemeza ko aho bigeze basa n'abahebye.
Ariko dukurikije imbaraga zanakoreshejwe kwemeza ko jana ku ijana uwo muntu yaba arimo hariya, nabyo ntago tubihamya neza kuko hakoreshejwe imashini. Turagerageza tubona mbese ntago tubashije kuba twamugeraho. Cyakora ubwo nihaboneka andi makuru yandi yarengaho dushobora gukomeza n'ubundi tukaba twashakisha, ariko dukurikije amakuru twari dufite n'aho twashakishirije ntago twabashije kuba buriya muntu twamugeraho. Turizera ko mu minsi izaza ikibazo cy'abahebyi bacukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko kizaba kidagihari kuko ibirombe bizaba bifite ababikoreramo.
Ijwi rya Amerika kandi nta mibare ya nyayo yabonye igaragaza uburemere bw'iki kibazo cy'abagwa cyangwa bakomerekera mu birombe ku Kamonyi buri mwaka, ahanini babikora mu buryo butemewe n'amategeko. Icyakora mu mwaka ushize 2018 byigeze gutangazwa ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ibirombe byahitanye abacukuzi bane. Bamwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Kamonyi bakavuga ko bafatiye ku gihe iki kibazo kimaze gishobora kuba cyarabaye agatera nzamba. Kugeza amagingo ya karere ka Kamonyi karabarura ibirombe bine bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko biri mu mirenge ya Rukoma na Ngamba. Gusa ikibazo cy'abagwa mu birombe by'amabuye y'agaciro cyo si umwihariko wa Kamonyi kuko gikunze kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu ahacukurwa amabuye y'agaciro. Kamonyi bacukura za Gasegereti na Koruta. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ijugi ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nayo nabice ku masonga tugitangura. Umugabane wa Afrika wasubiye kuza ku mwanya wa mbere mu kugira abanyagihugu babayeho bataryohewe ugeranije n'ahandi ku isi muri uno mwaka w'2022. Raporo yasohowe n'igisata cya ONU kijeje kwihutisha iterambere rirama ku isi yerekana ko Afrika ifise amanota 4.5 mu gihe umugabane wa Buraya ari bufise abanyagihugu bishimye cane n'amanota 6.5. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yasomye ibiri muri iyo raporo maze adutegurira inkuru ikurikiye.
Iyi raporo ikubiyemo ibyavuye mu bushakashatsi bwakorewe ku bihugu 146 byo ku isi bigabanyije mu bice bitandatu bigendeye ku turere bibarizwamo. Akarere ka Afurika akaba ariko gaheruka utundi ku rutonde rw'uko abaturage bishimye, kabanzirizwa n'Akaziya y'Uburasirazuba na Oceania, nako kabanjirijwe n'Uburasirazuba bwo hagati na Aziya yo hagati. Muri rusange uturere tw'Uburayi na Amerika ya ruguru nitwo tuza ku mwanya w'imbere mu kugira abaturage bishimye kurusha abahandi ku isi. Igihugu cya Finland cyongeye kuza ku mwanya wa mbere ku nshuro ya gatanu yikurikiranya mu kugira abaturage bishimye kurusha abandi mu isi n'amanota 7.8. Ni mu gihe Afghanistan ariza ku mwanya wa nyuma n'amanota 2.4. ishami rya Loni rishinzwe kwihutisha gahunda z'iterambere rirambye rivuga ko kwishima kw'abaturage guturuka ku mpamvu zitandukanye ariko iz'ingenzi zikaba umutekano mu by'imari, kumva umuntu yitaweho n'abo babana no kwiyumvamo ko yisanzuye muri we. Mu bipimwa ngo hasuzumwe ikigero abaturage b'igihugu runaka bishimyemo, byinshi bishingira ku buzima n'imibereho y'abaturage nk'umusaruro mbumbe w'igihugu n'icyizere cyo kurama ku baturage. Iyi raporo ikusanya amakuru ya buri gihugu ku ngingo zitandukanye zirimo gahunda zo kwita ku mibereho y'abaturage, uburenganzira busesuye mu gukora amahitamo ajyanye n'ubuzima, ikigero cya ruswa mu nzego yaba iza leta n'iz'abikorera, ubuntu n'ubugwaneza mu baturage. Hashingiwe kuri ibyo byose rero, akarere ka Afurika kaza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota 4.5. Kuri uyu mugabane naho igihugu cya Zimbabwe akaba aricyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota 3, naho ibirwa bya Maurice bikaza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bishimye muri Afurika n'amanota 6.1, aho iki gihugu kiza ku mwanya wa 52 ku isi. Mu bushakashatsi nk'ubu bw'umwaka ushize wa 2021, nabwo akarere ka Afurika kari kaje ku mwanya wa nyuma n'ubundi n'amanota 4.5. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko Zimbabwe ikomeje guhangana n'ikibazo cy'ubukene buri hejuru cyane. Mu mwaka ushize wa 2021, abaturage 1.6 million bakaba barabaga munsi y'umurongo w'ubukene hagendewe ku bipimo mpuzamahanga. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, igihugu cy'u Rwanda nicyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota 3.3, rukaza mu bihugu 5 bya mbere muri Afurika aho abaturage babayeho batishimye. Ni mu gihe Uganda ari igaragara nk'ifite abaturage bishimye kurusha abandi muri aka karere n'amanota 4.6. Ku bihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho nta makuru yabonetse yerekeranye nabyo mu bushakashatsi bw'uyu mwaka. Muri rusange ubushakashatsi bugaragaza ko icyorezo cya COVID-19 kiri mu mwaka wacyo wa 3 cyatumye ibipimo byo kwishima by'abatuye isi bigwa hasi kubera ingaruka cyagize ku nzego z'ubukungu, ubuzima n'imibereho y'abantu. Kugeza na n'ubu hakaba hatagaragara neza igihe ibintu byazongera gusubirira uko byahoze mbere, niba bizaba binabayeho. Gusa ibihugu bikaba birimo kugenda bizahuka buhoro buhoro.
Ayageze mu gisata cha sport ubu naho tuyahereye mu Burundi mu nkino za basketball zo kurondera imigwi zo kwitabira ihiganwa ry'u Burundi bwose. New Star niyo yafashe ikibanza cha mbere inyuma yo gutsinda urunani ejo kwa Mungu mu mpira w'amaguru mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Imirwi 8 izokina igice cha 4 gishiri cha nyuma yose yarayimenyekanye. Izi nkuru zose turazibaza umenyesha makuru wacu Desire Hatundimana.
Muri izo nkino zo kurondera imigwi 6 izitabira inkino z'igihugu cyose muri basketball, urunani ntigorohewe ku munsi ugira w'umunani mu gutsindwa na New Star ku manota 63-58. Umugwi urunani waciye utakaza ikibanza cya mbere vyifata kibanza, ico kibanza ukaba kirimwo New Star. Mu mugwi urunani bamenyesha ko uwo munsi utari woroshe ariko inkino ngo zirabandanya. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza urunani.
Navuga yuko ikintu cyatugoye yari defense yacu yari hasi. Navuga nicyo kintu Musa nawe yari focus muri defense cyane, yari defense cyane, basi shakagishi yanza twebwe. Niyo nakubwira ko niho badutsindi.
Mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi w'umunani, Dinamo ya Jihazi Kenya ye itsinda yorohewe cyane Mutanga United ku manota 111-62. Mu gihe Dinamo yotsinda urukino rwa nyuma ruzoyihuza n'umugwi w'urunani, amahirwe yo kuja mu nkino z'igihugu cyose azoba ariko araboneka. Kerne nayo kuri uwo munsi ugira umunani yatsinze Muzinga ku manota 112-68. Mu mupira w'amaguru naho mu gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira kugitwaye bwo guserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo, Burundi Sport Dynamique yaraye isezereye umugwi wa Message Ngozi mu kutsinda kwiza penalty 9-8, mu gihe iyo migwi yose yari yanganije ibitsindo 2-2 mu nkino zibiri. Kizigenza wa Message Ngozi Urasenga Cedric Dani ati umubabaro n'intangere mu mugwi wacu.
Kambe na mbere umupira w'amaguru byose hari gutsinda kunganya no gutsindwa. Rero ugambe na mbere turashima ibyabaye, ntacyo dushobora guhindura. Ubunyane turavuye mu Savedire Coupe du Président ku bwacu garukiye ngaha, hama turabandanya muri championnat so kubandanya tutegura dukora uko dushoboye kose kugira ngo turebe ko twoheza mu bibanza byiza bishoboka.
Mu bakunzi b'uwo mugwi uri mu migwi ifise izina mu Burundi usezeye mu gikombe cy'umukuru w'igihugu no mu higanwa, ukaba waramaze gutakaza icyizere karagahinda kubona uno mwaka ata gikombe bazokabakaba. Ubu n'umwe mu bakunzi b'uwo mugwi wa Message Ngozi.
Ndababaye kabisa ku rwego hejuru.
nukuri siku vaho twananiwe cyangwa yuko tutagageje gukina umupira twa kimupira mwiza ariko mugabo ni kubwa mahigwe make kuko ndibaza wabonye hageze naho abakinyi bose baheza gutema penalty abakikora ku banyezamu nabonye abanyezamu barundi baziteye neza kubwa mahigwe make umukinyi wa nyuma yayihushije umunyezamu wa ntuzi wa dynamique arashaka kuyifata tukatuba dutashuka
muzindi nkino zabaye Aigle Noire yatsinze Atletico New Oil bitsindo bitatu kuri bibiri mu nkino zibiri Buja City yatsinze Vitaro mu nkino zibiri ibitsindo bitatu kuri bibiri Flambeau du Centre mu nkino zibiri yatsinze Top Junior ibitsindo bitanu ku busa Le Croco itsinda Royal ibitsindo bibiri kuri kimwe muri izo nkino zibiri Rukinzo yatsinze Tigre Noir ibitsindo bine ku busa Musongati ikaba yanganije na Olympic Star ibitsindo bitatu ku bindi Kuri za penalty umugwi wa Musongati uca winjiza zine kuri zibiri Umamuru yatabukanye nayo nyene insinze kuri za penalty zine kuri zibiri umugwi wa Kayanza United mu gihe iyo migwi yanganya ibitsinda bitatu ku bindi mu nkino zibiri zayihuje imigwi munani izokina igice cy'umunani gishiri cya nyuma ikaba ari Aigle Noire Buja City Flambeau du Centre Musongati Le Croco Rukinzo Burundi Sport Dynamique na Bumamuru imigwi imaze gutwara ico gikombe muri iyo munani ni Musongati na Bumamuru Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana cukoregwa mu ngata na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda agiye kutubwira geze ho ngisata cha sport mu Rwanda
Mu mpira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize ishampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yarigeze ku munsi wa 22 ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino ibiri kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba ikipe ya Etoile de l'Est yanganyije na Mukura Victory Sport ubusa ku busa ikipe ya Kiyovu Sport yasuzuguye Lyon Sport itsinda ibitego bibiri ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ejo ku cyumweru habaye imikino itandatu ikipe ya Bugesera FC yatsinze Marine FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade y'Ubugesera kuri stade Ubworoherane i Musanze ikipe ya Musanze FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe Apele FC yatsinze Rutsiro FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali Nyamirambo kuri stade y'Igicumbi ikipe ya Gicumbi FC yanganyije na Police FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Muganda y'Irubavu ikipe ya Gorilla FC yatsindiye Etincelles FC ibitego bibiri kuri kimwe mu wundi mukino ikipe ya Espoir FC yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri stade Kamaramaka i Rusizi kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 22 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 50 ku mwanya wa kabiri hari Apele FC ifite amanota 48 Mukura Victory Sport izari ya gatatu n'amanota 38 ikipe ya kane ni AS Kigali n'amanota 36 Lyon Sport ikurikiraho ku mwanya wa gatanu n'amanota 35 ya gatandatu ni Police FC n'amanota 32 Musanze FC na ifite amanota 32 kazari ya karindwi ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota 27 Marine FC ifite amanota 26 kazari ya cyenda ya cumi ni Bugesera FC n'amanota 23 Gasogi United ni ya 11 na ifite amanota 23 ku mwanya wa 12 turahasanga Gorilla FC n'amanota 21 Rutsiro FC ni ya 13 tatu na ifite amanota 21 ikipe ya Etincelles FC na ifite amanota 21 ikaza ari ya 14 Etoile de l'Est ni ya 15 n'amanota 20 ikipe iri ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 16 tunyarukiye mu mukino w'intoki basketball kwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya Reg Basketball Club yagarutse mu Rwanda ikubutse Dakar muri Senegal mu mikino y'amakipe mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'umwaka 2022 ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe birebana n'ingufu yakiranye urugwiro rwinshi nyuma yo gukora ibikomeye igatahana umwanya wa mbere mu makipe atandatu bari bahatanye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Desire Mugwiza yavuze ko bagiye gukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo ikipe ya Reg Basketball Club izahabwe ibikenewe byose yazayifasha kurushaho kwitwara neza no mu mikino ya kamarampaka
n'ubundi bagiye guhagarara igihugu naha rero bazaba bahagarara igihugu na federasiyo tuzafatanya nabo nk'uko n'umwe twafatanyije tuzabakorera ubuvugizi muri minisiteri ya sport kugira ngo ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo bitegure neza biboneke
imikino ya playoff muri iri rushanwa rya bar izabera mu Rwanda mu nyubako ya Kigali Arena i Remera kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 mu kwezi kwa gatanu yari Claude Munyandinda i Kigali
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha ni naho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Jean Diane ni nahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Dieudonné Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera amasari imbere mu bindi biganiro n'amakuru tugiye kubatororokaniriza
Radio Yanje, Radio Yawe, Karaguru.
ushinge kumakuru nyakuri yeah.
Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika.